nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Sangwe kaze nchote na mwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe murano makuru twateguriye turi ku munsi wa gatandatu nigenekezo rya gatanu n'ukwezi kwa myandagaro mu mwaka w'2023 ayo twateguriye akaba agaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ubukene mu gihugu bwo gukora makara bugata turaza kubabwira uko abanyagihugu mu gisagara ca Ngozi ubukene bugarije aho abafise ubuzi bahembwa amafaranga atamara na kabiri basaba leta gutorera umuti icyo kibazo. Nayo mu ikambi impunzi barundi ariya mu gihugu ca Tanzania ugwaruka rw'abasungusungu wazindukiye kurandura no gutemagura imirima y'impunzi z'abarundi baba mu gihugu ca Tanzania muri iyo kambi ya Nyarugusu mwishyira hamwe CBDH Vicari bagasaba ko ako gatotezo gakorwa impunzi z'abarundi kohagarara. Tukiri mu gisata cy'impunzi nyene umwe mu barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko yiteza imbere ateza imbere n'abandi akaba ariko ashira habona ubumenyi bushasha bujanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma hafi y'amaradiyo yanyu sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndongeye kubaha kaze murano makuru duhera mu gisata c'ubutungane. Hari umukenyezi w'imyaka 30 wasangwa muri quartier Kigwati ni mu gisagara ca Kayanza afungiwe muri komisariya y'igipolisi kuva kuri uyu wa gatanu heze akaba yikekwa kuba yaragize uruhara mu rupfu rw'umugabo wiwe yitavye Imana mu iriro ryo ku munsi wa kane buca ari kuwa gatanu kurugiwe. Ishirahamwe rihanira agateka k'abagabo risaba ko mu gihe uwo mukenyezi yo kwakigwa n'icaha yohanwa hisunzwe amategeko. Iyi nkuru tuyibaze Olivier Agakima.
Nk'uko inkuru ziva mu babanyi zibivuga uwo mugore azwi ku izina rya Ange umunsi wa gatanu ngo yari yashwanye n'uwo bari bubakanye ariko bidaciye mu mategeko umugabo yari azwi ku izina rya Polinari Niyibaruta w'imyaka 59 akaba yacuruza akabare aho bita mu Ibereshi muri kati ya Kigwati mu ijoro hagati ngo niho umugore yaja hanze ariko arateba ivyateye amakenga umugabo wiwe. Umugabo amaze kuja hanze kuraba uwo mugore ngo yasanze ari kumwe n'undi mugabo biyugaraniye mu kazu ka sugumwe atangwe gushwana ngo abo uko ari babiri baciye bamwahuka n'amahiri gushika cikanye igitugira ngo baciye bagiterura bakirenza urugo ngo kugira vyitwe ko yapfuye akorotse agiye kwiba mu rugo rw'umubanyi. Ariko uwo mubanyi amaze gusohoka akabona ico kiziga mu rugo iwe inyuma y'induru yari yumvise ngo yaciye ataka atabaza abandi babanyi biwe uwo mugore baca baramufata ubu bakaba abarizwa mu gashoka ka komisariya y'igipolisi. Kuri ivyo vyabaye mw'ishirahamwe riharanira agateka k'abagabo ryiswe umugabo mu gahinda bagasaba ko mu gihe uwo mukenyezi yokwagirwa n'icaha yohanwa hisunzwe amategeko. Tubamenyeshe ko urupfu rw'uwo mugabo rwabaye inyuma y'urundi rw'umutama w'imyaka 61 yaba ku musozi Mutana wo muri komine ya Muruta mu ntara ya Kayanza nyene bivugwa ko yapfuye yiyahuye mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri buca ari kuwa gatatu w'iyindwi nyene ngo bikaba vyoba vyaturutse ku kutumvikana n'uwo bari bubakanye ngo kuko bari baratanze dukaniye mu nzu.
Olivier Gakima arakenuye leta ngo irakwiye kuraba igatezurira abanyagihugu kubijanye n'ibiciro idahengeshanya kuduza uko bukeye uko bwije kandi ziko amikoro yabo ari make. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi baraganya ko basanzwe bugajwe n'ubukene abafite ubuzi nabo bakora ngo amafaranga bahembwa ntagishobora kumara na kabiri kubera ibiciro by'umurengera n'abadandaza birabagora kuko hibonekeza ubukene muri rusange bigatuma n'ibyo badandaza bidaheza ngo bironke abaguzi nk'uko byahora. Reka inkuru tuyibaze Signorin Nijimbere.
Kuri abo banyagihugu baba mu gisagara ca Ngozi ubuzima butera bugorana uko umunsi ugiye kubera ibiciro biguma biduzwa buri munsi. Bavuga ko ubu bigoye cyane kugira ushobore kuronka ingene uriha ivyankenerwa vyo mu rugo bikaba ngombwa ko hagira ivyo baheba mu vyo bari basanzwe bakoresha.
Majyane niko ndakorera 2003 jewe ndi muyeze none bakorera 2003 ashobora ikirere cy'ibihumbi bibiri n'amajana abiri umva umuryango nawe wose utungwa n'iki arasukari ibyinshi dusha duhebaho ewe twasaba nta leta kuko ni mubyeyi niyo yabona isho abanyagihugu bagitendurira nta kindi sinzi ibishoboka basi nokorana na bitanu basi
Kubandi muri abo banyagihugu bavuga ko ubu bitaho gusa ibijanye no gufungura ibindi naje bavuga ko bataramenye uko bagiye kubigenza basaba leta ko yokumva kamo kabo kuko bigiye kugorana.
Ikibazo cy'ibiciro by'ibintu byo kurya ibinyobwa yari ibintu byose kiko cyabibona kuko bitatugwa neza kuko amafaranga dukorera akwiranye n'ibyo dukoresha mu miryango ndetse nk'uko ku mutirasiyo amahera atubana amashyi cya kinyobwa n'ikiba kikibonetse isabune biboneye kubera irasiyo nyine kiba dushobora amafaranga menshi kubera ituragira ry'ibintu tusaba leta ko yagabanya ibiciro cyangwa ikongeza imishahara kuri twe byo turangura imirimo dusanzwe dutunze imiryango.
Icyo kibazo kandi kiyongereye ku bukene bwa bimwe mu bidandazwa kandi bikoreshwa cyane ku bandi banyagihugu kandi bari ingozi basaba leta gukora ibishoboka byose bimwe muri ivyo bidandazwa bikaboneka aha bavuga ahanini n'isukari ibitoro n'ibinyobwa vya Burundi.
Inzamba
amakuru twateguriye tuyandarize mu gisata c'impunzi aho abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu bazindukiye babona urwaruka rw'abasungusungu bari muri izo mpunzi nyene batemagura imirima yabo harimo ibitoke n'ibindi. Abanyagihugu b'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania muri ikambi ya Nyarugusu bariyamiriza iryo totezwa risigaye rikogwa na bene wabo kubera guhendwa n'abategetsi b'ico gihugu. Reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Izo mpunzi z'abarundi bahungiye inyarugusu mu gihugu kibanye cha Tanzania zivuga ko bisigaye biteye isoni n'agahinda kuko ivyo bakoregwa birenze urugero. Itemagurwa ry'imirima n'ubundi bubisha ngo vyerekana ko leta ya Tanzania iri kwikora ibishoboka vyose kugira ngo zitahukanwe ku nguvu. Umukenyuro wo gukoresha urwaruka rw'abarundi muri ayo mabi rubeshwa n'abategetsi b'ico gihugu ngo biteye isoni.
Kwa mu mdutubarize, n'ukuri ibintu abasungusungu b'abarundi bariko barakora ibintu biteye ubwoba. Nabona ko baheruka kudutemera kw'ibitoki bakavuga bagatema n'umwana, none ubu naho basubiye gutema sije burya buntu bw'ubutokitoki burya bugenda bukura. Rero twebwe amatwi adusumira vyerekana ko umenga abakamanda abarongozi babo aribo bakamanda babo bahawe igicuriye umukuru w'ikamba ariwe mukuru w'amakazi nyene siyasa manjenje n'abo bikorana mu biro babemereye ko bazobahereze igihugu kugira gatatu ubuhungiro bugira gatatu rero ngo bemere bakore nk'abikorera kugira ngo bahabwe ico gihugu kugira gatatu.
Impunzi ziriyamiriza ubwo rwaruka ruhendwa rukajanwa mu marorerwa atacu azobamarira atarebe gutoteza bene wabo.
Ahantu babahembeye bahenzwe na mupolisi ubona ngo ariko arabaherekeza oya. None rero ubaho vyakabereye ni kera turabiyamirije twebwe nk'impunzi ziri muri Nyarugusu. Impunzi z'abarundi turiyamirije abasungusungu b'abarundi n'abarundi n'abakamanda babo kuguhendwa kugira ngo baze kudutoteza.
Ibyo bikaba uko mu gihe Siyasa Manjenje arongoye ikambi y'impunzi ya Nyarugusu atigera ahengeshanya kuvuga ko hazogera igihe izo mpunzi zigatahukanwa ku nguvu nk'uko byabaye mu 2012 aho impunzi z'abarundi zari mu ikambi y'Imutabira muri icyo gihugu nyene zatahukanwa ku nguvu.
Pierre Gahungu arakenuye mu runani CBDH vikari ruhani agateka k'impunzi zo mu makambi baranegura bivuye inyuma y'inyifato y'igihugu cya Tanzania kiriho gifata nabi impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu. Jean Bosco Vyizigiro agatangazwa n'ukuntu ico gihugu cemeye kubaha ubuhungiro ariko kikabima uburenganzira bwo kuronka amazi n'ubwo kurima ivyo bafungura bagasaba ko arongoye ico gihugu bwo kwikubita agashi bagahindura iyo ngendo yo gutoteza abarundi bahungiye muri ico gihugu.
CBDH Vika, nous avons été profondément touchés d'avoir entendu que dans le camp des réfugiés de Nyarugusu, pour avoir de l'eau, on donne 1000 francs. Nous nous posons la question de savoir si, parmi les droits réservés à ces réfugiés, le droit d'avoir de l'eau n'est pas inclus. Mais ce qui est gravement étonnant, c'est de trouver ce matin que les champs de plantation de ces réfugiés ont été dommagement arrachés. Nous pensons si dans un pays qui a signé la convention de 1951 pour le statut des réfugiés, en présence des autorités en charge de la protection des réfugiés, entre autres comme l'UNHCR, les actes ignobles continuent jusqu'à même à verser le sang. Nous voulons lancer un appel. Nous voulons demander à toutes les autorités compétentes pour la protection de ces réfugiés d'intervenir le plus tôt possible. Et nous signalons que nous n'allons pas cesser de réagir en faveur de ces réfugiés qui sont en Tanzanie.
Naho bamwe mu mpunzi batotezwa cyane cyane mu gihugu cya Tanzania hari ahandi abarundi bahunze borohewe mbere bigatuma biteza imbere umurundi umwe mu barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda yanonosoye ubuhinga ngurukana bumenyi bukoreshwa ku mashini nyabwonko yashize ahabona ubuhinga bushasha yise iwacu box engineer irini mbabazi Jean Marie Vianney amenyesha ko ubwo buhinga buje gufasha abantu benshi kuronkera rimwe icyarimwe ubutumwa nko mu mashure mu bitaro mu mashirahamwe atandukanye n'ahandi tumutege yomi
iwacu box ni plateforme de messagerie aho ishobora gukoreshwa amuco bita bulk messaging mu cyongereza gifisemo rero services zitatu nyamukuru bita ya mbere bulk SMS bulk WhatsApp messages na bulk email izi zose zifasha mu kintu kimwe nyamukuru naho nyene umuntu yovuga ko ari ukurungika message imwe ku bantu benshi iwacu box ije ari nyishuro cyane cyane ku mashure abakeneye gukomunika abavyeyi nko ku munsi w'inama yabo ku munsi ntarengwa yo gutanga minervare gufungura cyangwa gufunga amashure ni nyishuro kandi ku bitaro cyagiye bakeneye gukomunika abagwaye cyangwa bigeze kuhavuriza kuko abo bose babafise yama nimero yama telefone canke na ma email ni nyisho kandi ku maorganisation ku ma université ya ma université akunda gushaka kominika abanyeshure ma université waba ma communication menshi gusumba amashuri mato mato canke yisumbuye bakominika kubijanye n'ivyigwa kubijanye na ma détente n'ibintu byinshi ibijanye na ma tableau d'affichage bikunze gukoreshwa mu ma université kenshi ico gihe byo cha bitangura kugira kumbura gaciro gatoya kubyerekeranye hoho n'ama societe commerciale ama hoteli n'andi ma business ifisemo n'akarusho kuko ifasha gupanga neza ari campagne de marketing zikazotangura igihe bashakiye zikazoza ziranisubiriza bivanye n'ama parametrage bagize iwacu box yemera umuntu kandi kwinjiza fiche yoba irimo liste y'ama nimero ya telefone cyangwa ama email iyo liste igashobora kuba iri muri fiche ya Excel cyangwa nge CSV ukagira click imwe gusaba igeze aho ushaka kwija nubwoko rero bw'amalogiciel twita mu cyongereza software as a service gituma umuntu wese agira uruhande rwo gukoreramo ruzwi nka user dashboard kandi akaba atabona canke ngo amenye ibyo uwundi ari gukora canke yakoze
Jean Marie Vianney n'imbabazi atera kamo abandi barundi kwijukira kunonosora ubumenyi aho baba bari hose ni musubire mu mutege yompi
iwacu box ishakoreshwa n'umuntu wari we wese n'abantu bose aho bari hose ku isi na cyane cyane ko isaba ibintu abantu bakunda kuronka biboroheye cyane basanzwe banafise ibisaba kuba ofise appareil electronique nka telefone cyangwa ordinateur ikanasaba na internet gusa nibyo nibyisaba ugahise ukayikoresha aho uri hose kugira naho kijanye no kumenya uko ikoreshwa nivyo biroroshe ku muntu ayikoresha ku muntu azi gusaba no kwandika ku muntu azi gukoresha telefone ku muntu azi gukoresha ordinateur ntibigoye kugira naco caba kijanye nakamo yotera abandi barundi bagenzanje aho bari hose habangira ngo bari mu gihugu canke naho abari no hanze yacu ca mbere coco nzi nuko mu rundi wese ahari hose kenshi n'umuntu abagiriwe nk'ayo mahigwe yo kwiga usanga ari abantu kabisa baciye ubwenge bafise ubumenyi ma domaine menshi atandukanye yaba domaine ijanye n'ibintu bya technology informatique yaba kubijanye na za construction domaine de la santé urimye n'ubworozi ni byinshi ama domaine murayazira hari menshi rero ariko ico nababwira no kuraba wari wese yumva arico yokora hari innovation yogira creativity yokora no kuraba ica mbere ubumenyi usanzwe ufise kubona bwoba butanakwiye neza kanaraba n'ukuntu ubona bwongereza hari inzira nyinshi zo kubwongereza
inzamba.
Amakuru twabateguriye arabandanya uno mwanya no ikiganiro ku isoko no munsi tugaruka kwiduga rya gasakisa k'igibiciro byankenerwa mu Burundi ku isoko mugishikizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ibiciro bitandukanye bimaze iminsi biduga gasakisake mu Burundi. Isukari, igitoro, isima, ibinyobwa bya Brarudi n'ibindi byaraduze ibiciro cyane. Ukwiyongera kw'amatagisi n'ike na ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu biri mu mvo zituma ibiciro biduga kubw'abahinga mu by'ubutunzi. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatanu myandagaro mu 2023, umwe muri abo bahinga aratanga umuco kuri iryo hungabana ry'ubutunzi bw'igihugu n'ubw'abanyagihugu. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Kuva mu kwezi kw'indwi ibya nkenerwa biduga ibiciro agasakisaki mu gihugu. Alain Majesté Barenga aratubwira bimwe bimwe.
Ubijanye n'igiciro by'igitoro nk'uko byashyirijwe n'umushikiranganji w'amasoko ntangaguvu kwa 21 mu Kakaro, igiciro ku mastasiyo mu gisagara cya Bujumbura cyashyizwe ku mafaranga 385 ku gitoro cya esanse, amafaranga 395 ku mazutu n'amafaranga 3,330 kuri peteroli. Igiduzwa ry'igiciro ry'igitoro ryatumye haduga n'igiciro cy'itike yo kwinguruza mu gihugu cyose. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu kwa 44 mu Kakaro, igiciro cy'itike ryo kwinguruza mu gisagara cya Bujumbura cyashyizwe ku mafaranga 600 ugitike yahora ku mafaranga 550. Ibiciro kubiyunguruza bava mu gisagara hagati baje mu makati yo kunkengera byaradubijwe kurusha ngaho bikagenda bihinduka bitewe n'urugendo. Inyuma y'iminsi itatu n'ukuvuga kwa 70 mu Kakaro, ishyirahamwe rihingura isukari Sosumu naryo ryaciriduza igiciro cy'isukari. Igiciro cy'ugura ku kilo cyavuye ku mafaranga 2,500 kijya ku 3,300 by'amafaranga y'amarundi. Isukari iduze n'ibikomoka ku ipeterole ishyirahamwe rihingura isima naryo ryaciye rikurikira riba ryadugije igiciro. Umufuko w'isima wo mu bwoko bwa L32 n'5 50 wadugijwe amafaranga 195 mu gihe igiciro cy'umufuko w'isima wo mu bwoko bwa L82 5 50 wadugijwe amafaranga 14,000 by'amafaranga y'amarundi. Vuanaho ishyirahamwe rihingura ibinyobwa ryaciye naryo nyine riduze igiciro aho iryo duza ryashe ku bice 31 ku ijana.
Umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikugize avuga ko iduga ry'ibyo biciro rituruka ku ikena ry'amafaranga y'agaciro, ibura n'izimba ry'igitoro, iduga ry'ibiciro byo kuyinguruza, igabanuka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi hamwe n'amatagisi n'amakori by'umurengera bitozwa abadandaza.
Mu gihugu nk'u Burundi aho ibice birenga 80% by'abarundi bari mu bukene ntangere, iryo duzwa ry'ibiciro rituma ubukene bugenda bwiyongera mu gihe umwimbu uguma usubira inyuma. Icyo abategetsi b'u Burundi birengagiza nuko kubera ubushobozi buke bw'abarundi uko ibiciro by'ibintu byankenerwa bigenda biduga ni nako nabo bagabanya kubigura. Ya amataxi n'amakori leta yari yizeye kuronka akayaburiramo. Uturero ni twinshi. Akarorero kamwe niyabe igiciro c'igitoro kiduze bigatuma n'ibiciro byo kwiyunguruza biduga, abagenzi bazoca bagabanya ingendo, ababishoboye mbere bagende n'amaguru. Akandi karorero ni yaba ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi biduze, abakiriya b'ivyo binyobwa bazogabanya kubinywa. Nivyo abahinga mu by'ubutunzi bita mu gifaransa elasticité prix de la demande, no kuvuga ko umuguzi wese agura yihweje ingene ibiciro bigenda bihindagurika.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikugize aratanga n'inyishu kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi buzamuke.
Muri ibihe rero bigoye ubutunzi bw'u Burundi bwifashe nabi, leta yari ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ibiciro by'ibintu byankenerwa y'ibifungurwa, ibitoro n'ibindi ntibiduge, kuko ingaruka z'iryo duzwa ry'ibiciro uretse gusongera isi ye mu bukene n'inzara abarundi barimwo, nta amataxi n'amakori azokwiyongera ngo nuko hongewe ibiciro. Inyishu y'ubutunzi bw'u Burundi si kuduza gasakisa k'ibiciro. Inyishu y'ubutunzi bw'u Burundi no gushiraho imigambi irashe yo kugwiza umwimbu kugira abarundi bose bikwize mu bifungurwa no mu byo bakeneye byose. Inyishu y'ubutunzi bw'u Burundi no gushiraho imigambi yo gutanga akazi cyane cyane kugwaruka. Naye handi ho imbere si heza, sindiko ndacira iminsi abarundi n'u Burundi, ariko sagaseseshwa rumuri u Burundi bugeza harindimuka.
Igihugu cy'u Burundi kikaba aricyo cya mbere gikenye ku isi kurusha ibindi, twisunze icyegeranyo cy'ikigega cy'isi FMI cyo mu kwezi kwa ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, aho kivuga ko muri rusange umunyagihugu wo mu Burundi atunzwe n'amahera adashika idolari rimwe ku munsi. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa gatanu myandagaro mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, mwagishikirijwe na Emile Nibasumba. Mwese maduteza abiri ndabakengurukiye, nongera ndabike banura naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Emile Nibasumba arakenuye. Ubu nawe tuje mu makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nundwi turiko turasozera, ayo nayo twashikirizwa na Eddie Claude nini nazwe.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nundwi, twatangurire kuri iwacu canditse kwibuzwa gimboga zirengarenga mu gisagara ca Bujumbura nkuko cyo kimenyesha makuru kibimenyesha. Ikigo BBN kijejwe kuraba ko ibintu bitunganije neza nico cafashe ingingo yo kubuza guteragira imboga bita rengarenga mu gisagara ca Bujumbura. Imbogo nuko izo mboga zishobora gutera indwara ya kanseri, ariko rero abacuruza izo mboga bavuga ko iyo ngingo ari ya gahotoro mu gihe abahinga bo basaba ko ico kigo co kwerekana ivyigwa vyakozwe n'ico kigo vyemeza neza ko izo mboga zitera indwara ya kanseri. UBM News nacho canditse kuvyashikirijwe n'ishirahamwe PASEM rivuga ko abarundi bakwiye kwitegurira kutazokoroherwa hamwe hatoba impinduka mu buryo u Burundi butwawe. Ostendi Kumana arongoye iryo shirahamwe abivuga afatiye kwiduzwa ry'ibiciro by'ibintu byankenerwa bitandukanye, ivyo ngo bigaturuka ku ntwaro itabereye irangwa mu gihugu cy'u Burundi. Imvugo y'ibinyoma ivuga ko u Burundi bwikwije ibiturire, gusesagura amatungo ya leta, kudatunganya neza imigambi ya leta, abagwiza tunga batakizana imitahe yabo mu Burundi, kutaronswa imfashanyo n'ibindi. Kuri ibyo byose rero Faustin Ndikumana arahebuza abarundi avuga ko bigoye guhagarika iduzwa ry'ibiciro, abona ko hakwiriye gufatwa ingingo ruhasha zijanye n'ivyintwaro hagashingwa amabanga ababishoboye cane cane mu gisata c'ubutunzi. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tyabandanye na Burundi Echo. Ico kinyamakuru canika kubijanye n'umuyaga nkuba uturutse kuduce duto duto tugize ibintu ivyo bita energie nucléaire mu rurimi rw'Igifaransa. Mu rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kugira mu gihugu c'Uburusiya, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro yarateye igikumu ku masezerano hagati y'u Burundi n'ishirahamwe ry'Uburusiya Corporation d'Etat de l'Energie Atomique Rosatom mu vuyapfunyo ku bijanye n'ikoreshwa ry'umuyaga nkuba uva mu duce duto duto energie nucléaire nk'uko twari twabivuze. Igituma u Burundi bugiye gukoresha uwo muyaga nkuba nuko bukeneye, kuko ibiharuro byerekana ko u Burundi bukoresha umuyaga nkuba uri hagati y'ibice 12 na 15 ku ijana gusa. Ni nacyo gituma mu mwaka w'2015 u Burundi bwagiranye amasezerano n'irindi shirahamwe Morgan Mining kugira hakogwe ivyigwa vy'ubushakashatsi kugira ngo hacukugwe ubutare bwo mu bwoko bwa korombo tantalite n'ibi bukomoka ku hamwe n'ubutare rero bwa iranium. Ariko rero u Burundi butegerezwa kumenya ko hashobora kwaduka ingorane ziturutse kubiza bitewe no gukoresha ubutare bwa iranium, kuko bushobora konona amagara y'abanyagihugu bo mu micungararo y'ahazobera ibikorwa. Burundi Echo kikavuga ko bashobora gufatwa n'ingwara ya kanseri. A rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nordwi, na kwa zemwe mwengu mwese mwari mwudu teze abiri kwe mikwari di Claude Ninazwe ndaba shimire kuma nezabiri ndabifurize kura nigwa ahumuri hose na huvuta kure adio nzamba gateka kao
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Edikolo deni nazwe ara kenu yen nunga nyene dufite dusozerera makuru twateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu. Shimire mwe mwese mwarimu duteze yompi, shimire na bagenzi banje bayatororokanije nk'uko muyumvise. Bonfise niyongere nariko ndayebashikiriza ndabasezere ndabifuriza kuroranirwa. Mu byanyu no mu banyu na gahwana.